Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi.
Nshuti bakunzi muduteze amatwi, ndabaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Kaze mu kiganiro yaga mushikirizwa na Jewe Mabre Kavunja Pori. Duhere mu rusenda. Ishirahamwe ry'abagira neza Ebenezeri ryatanguje ikarisha bwenge ry'iminsi 5 ku bakobwa 20 b'impunzi z'abarundi bari munsi y'imyaka 22, bose akaba ari abakobwa bavyenda z'ibitwarire.
Aba ni bamwe mu bavuganye n'abagenzi bacu Pacifique Munezero afatikanije na Emerance Niyonkuru.
Ego menitwa Ndayikeza Yvette, nkaba ndi ngaha muri village ya 12. Izi nyigisho zigiye kumfasha neza kuko ngiye kuronka ubumenyi bwo kumenya gushona no kongera kumenya gukora amasabune, kandi bikazoca bimfasha kuko ndi nditegeza none ubuzima twarimo mu nkambi ntabwo bwatworohereza muri iyi nkambi. Murakoze.
Akazi na jewe nitwa Bukuru Famille, ndi mu bamwe birinze muri ishyirahamwe. Icyo nifuza ko nokora muri izi nyigisho tugomba kwiga, nifuza ko nakora ubumenyi kandi nifuza ko noronka nanjye icyo nokwifashisha mu minsi iri imbere. Ninjiye muri ubwo bwo byo gushona, nushobora gushona ibintu kandi bikangirira akamaro kuko bimfitiye nyine akamaro, kuko ni ibintu byomfasha mu buzima buri imbere kandi Harisho bizomarira.
Dusimbire Baraka. Ishirahamwe SOFIBF ry'abakenyezi bo muri teritwari ya Fizi ryarateguye inyigisho zo gukarisha ubwenge ku bw'imfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe ifatiye ku kwishyira no kwizana ku bantu 50 bawurikiye mu mashirahamwe adaranira inyungu za politike. Nido Nido na Andre Foko mu ijwi rya Emmanuel Bimenyimana. Tukiraho nyene bara
kubwugejwe urutonde mu ishyirahamwe SOFIBF. Izo nyigisho zabaye mu ntumbero zo gushitsa umugambi wo kwigenga ku bakenyezi kugira binjire badakumiwe mu mugambi w'amatora na demokarasi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu ruhande rwatanze izo nyigisho umushingane Prosper Nufungula Mutuza yavuze ko yanejerejwe n'umwuka mwiza bakoreyemo mu minsi 3. Uwo muhinga mu bya demokarasi aremeza ko abakenyezi bashoboye guhiganwa no gutunganya ibikorwa bya leta. Mu mera y'izo nyigisho abazitavye bavuze ko banegerejwe n'umwuka mwiza waziranze.
Abantu 5 nibo bishwe mu kiringo c'ukwezi mu gace ka Nyange muri teritwari ya Fizi. Ubyicanye buheruka n'ubwo abakenyezi babiri batowe ibiziga mu nzu aho bishwe banizwe. Iyi ni inkuru ya Mutara Mateso dushirwa mu Kirundi na Marie Charlene Ninazwe. Turangirira
ubwicanye bwa hafi bukaba bwaraye bubaye mu ijoro rya Erike ryo kuri wa 26 shiru wa 27 ndamukiza, aho abakenyezi babiri umwe w'imyaka 29 undi w'imyaka 38 bagandaguri mu mazu yabo. Nkuko amakuru ava ngaho inyanga bivuga, abo bicanye bakaba bicisha intambi batarinze kurasa mu ntumbero yo kubigira kamizwe n'ingoma, ntibikunde ko ababanyi bavyumva ngo batabare. Umwe mu baharanira gateka kazi na muntu ngaho inyanga Rashid Idi asaba abajeje umutekano ku ruhande yo gucungera umutekano w'abanyagihugu nabe n'ibintu byabo bokoresha n'amatohoza kubwicanye mu mazi misi bubera ngaho inyange. Umukuru w'igipolisi ngaho inyange akaba yemeza ko abantu 4 aribo bamaze gufatwa ku mvuzo z'amatohoza. Abo bagabo bakaba bagirizwa kuba bagandaguye umunyagihugu mu Tanzania, abarundi babiri hamwe n'umunyagihugu mu Kongomani. Lams Makanda akaba yemeza ko barorereye imodokari iza gutora aho bagirizwa ngo bashikanwe mu bwihorero rikuru rya Fizi.
Kuri wa 4 abanyagihugu bo mu Rurinda barafashe abantu 5 bagirizwa kuba ari abasuma biba bakoresheje ibigwanisho. Bakaba baciye babashikiriza abajejwe umutekano, abo nabo baciye babashikiriza parike nkuru y'Ibaraka kuyu wa 5. Ido Nido na Jonathan Isaya mu ijwi rya Pascal Ndayishimiye.
Ibyo bisuma bikaba byafatanwe inkoho AK-47 aho byafatirwa ku misozi yahanamiye Rurinda, Rusenda na Murokwe inyuma y'ubusuma bwinshi bwavugwa muri iyo mihingo. Ugwaruka rwinshi rwa Murokwe na Rurinda warishize hamwe mu ntumbero yo kurondeza izo nkozi z'ikibi, aho rwagirirwa amahigwe mu gihe ibyo bisuma byasahura abanyagihugu bo mu misozi bagizwe n'abanyamurenge, abafurero n'abanyindu bari bavuye mu isoko ya Chonwe iri muri sekiteri ya Tanganyika. Bamwe muri abo bambuzi barabatorotse, abandi nabo barafatwa. Abo bambuzi bakaba bajanwe kuri uwa 5 n'abajeje umutekano muri sentare y'intango ya Baraka.
Iriza iki kiganiro yaga mwagiteguriwe na Serge Bisimwa Jakaora yaragihagarariye, mukaba mwagishikirijwe na Jewe Mabre Kavunja Poi na ubutaha.